mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mudusangiye no kuri Facebook, kuri YouTube ku izina radio yacu, no ku rubuga rwa internet kuri waeshatu radio yacu voa.com. Ndabasuhuje mbahaye n'ikaze mu makuru yacu y'akakanya mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, umuhungu wa Leonce Ngendakumana, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu ishyaka Frodebu, afungiwe muri gereza nkuru ya Mpimba. Kuri Ngendakumana ngo ni ikimenyetso cy'ubutegetsi burushye.
Ibi ni ibimenyetso byerekana ko ubutegetsi bwarushye rapidement. Kujya mu bantu bwarushye.
Uwo ni Leonce Ngendakumana, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu ishyaka Frodebu. Iyo nkuru n'izindi ni mu kanya, ntimujye kure. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Marie Yovanovitch wahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine yatanze ubuhamya. Rero arimo aratanga ubuhamya mu ruhame mu nteko ishinga amategeko ya Amerika kuri uyu wa gatanu. Ni mu iperereza rikomeje kuri Perezida Donald Trump. Ubu buhamya buje bukurikira ubwa William Taylor, ambasaderi w'agateganyo wa Ukraine, na George Kent, umukozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ukora mu gice kirebwa na Ukraine. Bombi batanze ubuhamya bwabo ku wa gatatu. Uko ari batatu bari batanze ubuhamya mu muhezo bavuga ku kuba Perezida Trump yarakoresheje Ukraine ayotsa igitutu ngo ikore iperereza kuri Joe Biden wahoze ari Vice Perezida wa Amerika. Abademokrate baravuga ko gutangira ubuhamya mu ruhame biri buze gutuma rubanda rugumva ibivugwa n'abatangabuhamya, rukemeza niba bifite ireme. Abo mu ishyaka ry'abarepublikani bo baraza kugerageza gukerensa ubwo buhamya no kureba uko iryo perereza ryacibwa intege. Tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Perezida Felix Tshisekedi atangaza ko indwara ya Ebola imaze kugabanuka muri icyo gihugu ku buryo hari icyizere ko mu gihe kizaza izaba yacitse burundu. Fidel Niyongabo turi kumwe hano muri studio.
Nivyo Geoffrey, Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko afise icyizere ko Ebola izoba yarangiye mu gihugu ciwe mu ndwi ziri imbere. Tshisekedi yatangaje uno munsi wa gatanu ko abantu bagifise Ebola bari kurushi mu ntara ya Ituri iri mu buseruko bw'igihugu yamara ibaza ko bashobora guhagarika burundu ico kiza mu mpera z'uyu mwaka. Abantu barenga 2000 barahitanywe na Ebola muri Kongo. Ishyirahamwe Makungu ONU ryatangaje ko Ebola ari ikibazo cihutirwa makungu mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2017. Igitegiriye cy'abantu banduye Ebola caragabanutse bikomeye kuva ico gihe.
Tugiye noneho muri Pakistan, aho icyo gihugu cyabaye icya mbere ku isi gitangije urukingo rw'indwara ya tifoide ku bana mu rwego rwo kuyirinda. Imaze kuba igikatu muri icyo gihugu mu mwaka w'2016. Pakistan yajahajwe cyane na typhoid ku buryo ubu imaze gufata abantu barenga 10,000 mu ntara ya Sindh iri mu majyepfo y'icyo gihugu. Igeragezwa ry'urwo rukingo rero ku bana ryatewe n'uko impfu 70% ziterwa na typhoid zifata abana bari munsi y'imyaka 15, bityo Leta n'imiryango yita ku buzima bigashaka gufata ingamba zikaze zo kurengera ubuzima bw'abana muri icyo gihugu. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga muri Mozambique rwanze bisabwa n'ishyaka rya Renamo ritavuga rumwe n'ubutegetsi risaba ko ibyavuye mu matora aheruka muri icyo gihugu byateshwa agaciro n'ubundi. Fidel Niyongabo.
Sentare y'igihugu ijejwe kubahiriza ubwirizwa nshingiro muri Mozambique yiyamirije ivyasabwe n'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na Leta Renamo vyuko iyo sentare ifuta ivyavuye mu matora aherutse kuba muri ico gihugu amatora mashasha agasubira kuba. Sentare nkuru muri Mozambique yatangaje ko umugambwe Renamo uterekanye ivyemezo bihagije kuvyo widogeye vyerekeye ibitagenze neza mu matora aherutse kuba. Sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa nshingiro muri Mozambique yemeje ko Perezida Filipe Nyusi ariwe yatsinze amatora yabaye mu kwezi guheze. Ivyavuye amatora vyatangajwe cyese vyerekanye ko Nyusi yasubiye gutorwa kuyobora igihugu n'ibice 73% vy'amajwi. Umukandida w'umugambwe Osufo Momade yaronse ibice 22% vy'amajwi mu matora ya mu kwezi guheze. Ivyo muvyo ya wari witwariye muri sentari jeje kubahiriza ubwirizwa shingiro mugambire na mo wari watangaje ko habaye busuma matora n'amahinyu mu gikorwa cyo guharura amajwi hamwe no kuzibindorereza z'amatora n'abaseruka imigambwe itavuga rumwe na leta bagerageje gukurikirana amatora.
Nubundi Fidel Niyongabo urakomeza utubwire iby'imyigaragambyo ikaze mu gihugu cya Guinea yaguyemo umwana w'ingimbi urakomereza ho nyine.
Yego ho mukangara yari mu myerekano yarishwe ku munsi wa kane muri Guinea yari mu myerekano yo kuyamiriza umugambwe wa president Alpha Conde w'ukongereza ikiringo yaciwe ku butegetsi bushika ubu abantu 14 baramaze gupfa kuva imyerekano yadutse muri Guinea mu kwezi guheze. Imyerekano yari igenewe kuyamiriza ihinyanyurwa ry'ubwirizwa nshingiro abantu benshi bafite impungenge ko ivyo bizorokerura president Conde kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Abaserukira amashirahamwe haranira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe na leta bariyamirije inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi harimo kurasa bari mu myerekano. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barihereje amabarabara ku mugwa mukuru wa Guinea Conakry. Amasanamu ya video yerekanye biserukira ashira igihe abari mu myerekano bariko batana mu mitwe n'igipolisi cyariko kigerageza kubashwiragiza gikoresheje imyuka ibabaza mu maso. Kiringo cya kabiri ari naco ca nyuma cy'imyaka 5 cya president Alpha Conde afite imyaka 81 muri kigiye kizorangira mu mwaka uza. Yamara nti yahakanye ko adashobora gusubira kwitoza kandi yasavye leta yiwe mu kwezi guheze gutunganya ibwirizwa nshingiro rishasha. Atavuga rumwe nawe bafise impungenge ko ivyo bishobora kuzokoreshwa kugira asubire kwitoza nkuko abandi bategetse muri Afrika babikoresheje mu guhindura ibwirizwa nshingiro.
Tugeze rero mu kanya ka makuru iyo mu karere tuyehere i Burundi. Umuhungu wa Leonce Ngendakumana cyagera cy'umukuru w'ishyaka Frodebu afungiwe muri gereza ya Mpimba i Bujumbura aho ni mu Burundi nyine nyuma y'icyumweru yaramaze atawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi bwari bugiye guhitana umukuru wa zone mu Yira komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Uwo mutegetsi yarashwe n'abantu bataramenyekana kwa 25 kwezi kwa 10 umwaka arabahonoka. Bwana Ngendakumana aherutse gutorwa ngo hagararishya karye mu matora ya president ateganijwe umwaka utaha. Avuga ko ifungwa ry'umuhungu we rigamije kumuca intege Eloge Willy Kaneza.
Lambert Bibonimana umuhungu wa Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu uri mu itavuga rumwe n'ubutegetsi yashikanywe mu ibaho rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Aya makuru yemezwa na Samuvyara. Uwo musore yiga muri imwe mu makaminuza yigenga yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yafashwe ku itariki ya ndwi uku kwezi agitabwa muri yompi. Umuryango n'ababonye afatwa bavuze ko asa n'uwanyurujwe. Imodoka ifite ibiyo bituma abicaye imbere muri yo bataboneka yamutegerereye hafi y'imuhira muri karitsiye ya Kiririzo Donero hero muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Abari muri yo baciye bamuriza ubutarariye. Abavyeyi bagaragaje kumuhamagara mugaba bari bamufashe baca bamwaka telefone. Munyuma vyavuzwe ko yari yahagaritswe n'abakozi iperereza. Inyuma y'umunsi umwe yahavuye asangwa mu gashoko ka komisariya y'igipolisi muri meri ya Bujumbura. Leonce Ngendakumana asigura ko umuhungu wiwe n'abandi bantu bafunganywe batarigera babazwa n'umucamanza canke inyamiramabi ngo bamenyeshwe icaha vy'ukuri bakurikiranwako.
Abo bose bari kubafatwa dabo nta n'umwe bagire none bariko batubagirira na dosiye n'abo bose bari ku ntuzi babatwaye ata dosiye batumvirijwe na rimwe babatwaye uko hari n'abari bamaze njya nk'amayingabiri iyo banafata bakazana nk'uko procedure uko senari bitegekaga iyo bazana ombukasiyo bakamufata cyangwa imandatari. Ariko umuntu yabanyuruje uko nyine kugeza ubu nta informasiyo n'imwe yemana yabamufashe dufite kubwira ntihajya babaze umuntu bamubaje gusa ati ayo manama yo kuza kwica shinde zone mwayakorera nicyo kibazo cyonyine bamubaje bamufashe kugeza n'ubu nta kindi bamubaje.
Bwana Ngendakumana aherutse gutorwa nk'umukandida w'umugambwe wiwe mu matora ya perezida y'umwaka uza yemeza kwifatwa n'ifungwa ry'umuhungu wiwe bihagaze ku mvu za politike. Ariko uwo mugabo yamye arimo atavuga rumwe n'ubutegetsi gese bwa sende David damenyesha ko bitamuca intege agereranije n'ivyo yabonye muri kahise.
Nacye mu bintu byinshi bituma ukunga kandi cyo gutegeka guhungabana n'ingigihe ahora banjira urubanza ndi Fredo Rasambe kwa genocide ari guhungabana baby izo hero ibi nimenyeso byerekana ko ubutegetsi bwarushe nabwo nyine kujya mu bana bwarushe.
Umusore Lambert Bibonimana yagirijwe kuba ari umwanya w'umugambwe senere wa Gaton Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi bateguye kwica umukuru wa zone mu Yira kuwa 25 ukwezi kwa 10 uyu mwaka. uyachitse kuichumu inyuma yo kuraswa n'abantu bataramenyekana muri yo zone ya commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ku birometero bikeya hafi y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ngenda kumana sigura ko kwiterera umuhungu wiwe ku munywanyi wa Senere ari mvidafashe kuko atigeze aho munywanyi uwo mugambwe. Kuva mukuru wa zone muyira hatwe kuzimanganizwa ubuzima, indongozi za Senere zemeza ko abanywanyi b'uwo mugambwe babara 30 bamaze gutabwa muri yompi bikekwa kuba baragize uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Noneho reka tujye mu Rwanda, hongeye gusubikwa imanza z'abasirikare Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara basezerewe mu ngabo, ndetse n'urubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi. Izi manza zose ziri ku rwego rw'ubujurire, zagombaga gufatwaho icyemezo cya nyuma. Impamvu zikomeje gutangwa zirashingira ku bunini bw'amadosiye. Eric Bagirubusa.
Kuri iki kigo cy'ubujurire habonekaga abavandimwe babaregwa ku mpande zombi. Ijwi rya Amerika hagera yahasanze umugore wa Colonel Byabagamba Madame Mary Bayine ari kumwe n'abavandimwe be. Hari kandi bo ku ruhande rwa Brigade ya General Frank Rusagara barimo nabo bavukana. Bose uko baraho bavuga ko bahageze ntacyo bazi ku gusomwa cyangwa gusubika urubanza rw'abaregwa rwari rwitezwe gusomwa none kuwa gatanu tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 11. Saba gusa batari baza ayo makuru kuko n'umwe mu bunganira abaregwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko ntacyo yari yakamenye ku gusubika cyangwa gusoma urubanza bunganiramo Colonel Byabagamba na muramuwe General Rusagara. Uwo munyamategeko tutavuga mu mazina yavugaga ko ibyakozwe n'urukiko byabaye mu buryo yita ko budasanzwe, kandi ko ubusanzwe urukiko rwahitaga rubibamenyesha binyujijwe ku ikoranabuhanga rusanzwe rwifashisha mu nkiko. Kuri uyu wa kane hagana saa moya n'igice z'ijoro, umwe mu bakozi bo mu nzego z'ubutabera yanditse ubutumwa ku rubuga rwa WhatsApp ruhuriraho abakora inkuru z'ubutabera n'izindi nshuti z'urukiko agira ati: "Nshuti bagenzi, urubanza ruregwamo abasirikare bakuru rwari gusomwa ejo, yavugaga kuri uyu wa gatanu ruzasomwa ku yindi tariki muzamenyeshwa. Kuva ku wa kane w'iki cyumweru birebana n'urubanza rw'isuku rwa Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be wahoze ayoborwa na Colonel Tom Byabagamba mu mutwe udasanzwe w'abarinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, byo ntibyari byakamenyekanye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo twamenye amakuru kuri uru rubanza n'urwo rwagombaga gusomwa mu rukiko rw'ubujurire rutagisomwe. Uru byari ku nshuro ya kane rusubikwa. Buri gihe haratangwa impamvu zo kuba dosiye yarabaye nini, abacamanza batarabonye umwanya uhagije wo kurwandika. Ayo makuru ni nayo Ijwi rya Amerika yahawe n'umukozi wakira abagana urukiko rw'ubujurire ko imanza za Colonel Byabagamba na muramuwe General Rusagara zitagisomwe kuko ngo inteko ibaburanisha itabashije kurangiza kuzandika. Ibi bije nyuma y'iminsi mike abadepite babongereza bandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba kurekura Byabagamba na muramuwe Rusagara. Muri iyo baruwa yabo badepite babongereza bagaragariza umukuru w'u Rwanda ko batewe impungenge no kubona General Frank Rusagara na Colonel Byabagamba bakomeje gufungwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru bwana Kagame yashimangiye ko ibyabo badepite babongereza bakora bibwira ko biri mu nyungu z'abavuga ko bavugira bishobora gutuma birushaho kuba bibi. Aragira ati: "Sinizera ko bazi uburyo ibyo birushaho gukomeza ibibazo byabariye abantu bibwira ko bari kugerageza kuvugira. Mukuri barakomeza ibibazo byabo. Nakabagiriye inama ko ibyo birushaho gukomeza ikibazo. Bibwira ko bari gukora ibintu byiza mu nyungu zawo bari kuvugaho. Ariko ntekereza ko izo mpungenge za gutyo zikomeza ibibazo ndetse na cyane. Nibutse ko Colonel Byabagamba wahoze akuriye abarinda Perezida Kagame ari kumwe na muramuwe Brigade ya General Rusagara bafunzwe bazira ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ni ibyaha bombi bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Urwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare, Colonel Byabagamba mu 2016 yakatiwe gufunga imyaka 21 n'igihano cy'ingereka cyo kwamburwa impeta za gisirikare, naho muramuwe General Rusagara we yakatiwe gufunga imyaka 20 muri gereza. Ni ibihano bombi bajuririye. Kugeza ubu rero urubanza rwa Lieutenant Mutabazi rumaze gusubika ubugira kane rwimuriye ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 11, naho rwa Colonel Byabagamba na muramuwe General Rusagara rwongerewe ibyumweru bibiri rukazasomwa ku itariki ya 29 z'uku kwezi kwa 11 riba nta gihindutse. Aho wagira ubusaye Ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 kabiri ubusa 1 ubusa 699. abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ni radio yanyu ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho duhe akanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka umaze kuganira mu kanya na Jean-Marie Nsengiyumva umutoza w'umukino wa tennis ku rwego mpuzamahanga. Bavuga uko umukino uhagaze ku isi no mu Burundi by'umwihariko.
Kubatabizi urukino rwa tennis rase cyo gwishangije ugereranije n'izindi nkino nka football canke handball canke izindi nkino d'équipe nkuko tubyita. Inkino urukino rwa tennis rwatanguye kera cyane mu gihumbi n'amajyambere banihe bitangujwe mu gihugu cy'Ubwongereza ugenda ruratera imbere gushika nko rwashyize mu bijya byacu byo muri Afurika. Inkino ingene zitunganizwe ziri ku nzego zitandukanye niko navyita. Hariho co twita Grand Slam n'amahiganwa ane aba buri mwaka, ayo niyo navuga ko akomeye kurusha ayandi, arimwo n'abakinyi bayakina baronka agahembo kisununuye kurusha ayandi mahiganwa. Hanyuma hakaba n'andi mahiganwa nka tennis, bimwe mu mahiganwa ya Jeux Olympiques. Hoho nta mafaranga menshi bahoronka mu mugabo babaserukiye ibihugu baronka amamedaye yerekana ubuhinga ubumenyi igihugu cyacu kigezeko. Hakaba n'andi mahiganwa rero twita amahiganwa atandukanye bivanye n'abayakina baribo. Hariho ku rwego rw'abaprofesiyonel, hakaba no ku rwego rw'abajinior ku miyabaga. Abo ku miyabaga barafite aho bahera icyo twita icyo bita J1 nka grade ni nka nivo. Hariho nivo 1, 2, nivo 3, 4, 5. Hakaba rero n'indi nivo yitwa A. Ni ukuvuga ko kurava mu bajinior ugenda mu basenior ugenda mu gukina n'abakuze. Aho rero twebwe tubibonera mu manota umuntu aronka kuri rukino rwose asinze n'uburenganzira bwo kuzashobora kujya mu yindi higanwa rikuri ryo abarimo gutyo bikagenda bibandanye. Umuntu rero matonwa arahari mu bihugu, buri gihugu gishobora gutunganya amahiganwa, mugabo amahiganwa nyezina atanga ayo manota aba yateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rya tennis ryo twita International Tennis Federation. Aribo baba bayahagarikiye banayakurikirana, ari nabo bafite base system iharura amanota buri mukino ronka bivanye n'inkino amaze gutsinda n'izo nkino yagiye mu kuzuba zingana. Hanyuma uko umwaka uheze hariho abakinnyi umunani babaye ba mbere ku isi aho ndi mu rwego rw'abakuze baja guhiganirwa mu cyo bita Masters. Nabyo nyine ni higanwa rikomeye ribera mu Bwongereza, nk'ubu riko ribera mu Bwongereza ubwo rirabera no mu bindi bihugu bya Dubai, Shanghai, Hong Kong n'ahandi. Ubwo navuga ko dufite amahiganwa menshi atandukanye, hariho umukinnyi wese atora iyo abona imworohera, ubwo no mu kuyitora nayo abanza kuraba amanota afite kuko hari izindi higanwa udashobora kwinjiramo udafite amanota asabwe kugira ube karisiye kujya muri amahiganwa. Urumva ni ibintu bitoroshye gusigura, mugabo niko bitunganijwe ku basanzwe bakina tennis barabyumva biroroshye cyane.
None nko mu Burundi tennis yavutse ryari, igeze he ku ruhe rwego muri rusange?
Tennis yo mu Burundi burya yatanguye kera cyane, gusa nuko abantu batari babizi cyane batabimenya kiretse abantu twita abasirimu baba mu Gisagara. Kuko ndibuka ko ibibuga twakinira ko n'ubu bigikinirwa ko ibujumbura ku ya Entente Sportive byahabaye kuva kera, kuva n'Uburundi ngira ngo butararuka imbere kwa Ngabo. Abazi kuri Entente Sportive barazi ko ari ibibuga bya tennis hariho bya basket hariho no kwasura na gol n'ubwo ko gwatanguye kera nibuka umwaka basket yaho gwatanguye ko n'ubwo ko bikiri gwatanguye kuva kera cyane. Hanyuma bagera atera imbere rero harageze igihe ubwo rukino rwakinwa mega n'abazungu gusa, abirabure bafata nk'abarundi barukinwa basanga nta umwe nka batanu kwijana. Icyo gihe urumva igihe abakoloni bakiri Burundi, hanyuma baragenda ibibuga bisigarana abarundi, naho nyene byose kurutina ko byari bizinze byasaba uburyo uravye amarakete rakoresha imipira inyambaro niki no kugira uronke uruhusha rwo kuja na muri cyo kibuga cyate bibi nico gituma wasanga gwakimwa na bake ntiwamenyekana cyane nayo ubundi gwatangwe kuva kera mugabo aho tugeze ukuri imiryango yari ugurutse agwaruka gushyira abarundi bararukina ibibuga byariyongereye Gitega turafiseyo ibindi bibuga bya tennis nabyo ni ibintu akari byavuga turafise ibibuga ikibuga i Muyinga baruka no kubaka ikindi mu Kirundo n'ingozi twarahora na yindi club ya tennis mugabo yari mirenge ibyo bibuga ntibyashoboye kubandanya mugabo i Bujumbura aho hariho n'andi mahoteli atari make yagiye arubaka ibibuga bya tennis bifasha kugira abantu b'Abarundi bazifuza babishaka bashobore kujya gukina ugukina nubwo ko kwateye imbere cyane ku ntambwe ishimishije naho ibikorwa bikiri byinshi kugira ngo dushike ku rwego rwo guhiganwa n'abandi ku rwego
none abakinnyi bariko baragaragaza ubuhinga cyane muri iki gihe ubyihweje harimo nabo batatu twavuze bangana nk'abangahe
nuko mwavuze ko ari kiganiro kiraba abakenyezi ako tugiye no mu bahungu turafise abahungu b'Abarundi batari bake bagifatamo neza ngarutse nyuma gato kibazo arubaje uti mu gwe wa Afrika ari ukuntu tennis igabuwe mu ma region tukavuga tuti East African tuvuze East African ntabwo ari East African community nkuko abantu benshi babimenyere ni East Africa harimo za Ethiopia za Eritrea n'ibindi bihugu ubu twe turi kumwe n'ibihugu birenga cumi novuga ko Uburundi ari ubwa mbere haba mu bigeme cyane cyane no mu bahungu abo tubangabana na cyane abanyakenya bariko baraza ariko navuga ko muri rusange Burundi buri mu bihugu bya mbere mu karere rukaba no mu bya mbere muri Afurika nka yose dushaka rero kuri sada na Imana we ni uwa mbere muri Afurika yose bisobanura ko baba bakenya bava muri Afurika bava muri Algeria bava muri Maroc cyangwa muri Madagascar Frada ni uwa mbere mu manota n'umuntu amaze gukina murumva kwizera ibintu bishimishije Naisha niyo nkuru nawe nyene niwe amukurikira inyuma barutana umwaka umwe mu mavuka ubwo nawe nyene amaze gukora ibikorwa bishimishije amaze gukina inkino zitari nke diference ubutandukane ni uko ubusaza yinjiye mu rwego rw'abakuze niyo tuntu babita woman 25 bisigura iyo yawe wavuze ni woman 25 kuvuga ni turunwa umunara w'igihembo cy'amadorari 25,000 mugabo ntayaronka ngo nuko yatsinze n'amadorari bagemeye iryo higanwa ni marindwi icyo gituma bagiyita ngo woman 2,000 to 5,000
ni ukuvuga ko ashobora gukina muri ayo mahiganwa akaronka ayo mafaranga agera kuri 25,000
ego cyane ubusaza ageze mu rwego rwo gukinga ayo mafaranga naye asumbaye abagiye mu masomo nk'ubu tuba turavugana ari muri Mexico n'irindi higanwa bisumba gatoye rijyarimo muri Nigeria urumva hamwe nawe yo byifatamo neza amanota yo hakura adonwa uburenganzira bwo kujya gukina icyo bita BTA ayotawa women tennis professional muri icyo gihe urumva aronka amanota akamira akabona amafaranga ariko gituma amenyekana cyane ariko tuvuze nka Aisha na Osian bo bacani ibiyabaga ku maturu w'abakina amahigano bagira nta mafaranga arimwe mugabo birabaha uburenganzira bwo kuguma baronka icyo bita scholarship sinzi ngo nocita ko baguma barihigwa amashuri no kubandanya barihigwa uko kubandanya bimenyereza muri urwo rukino mugabo bakakura amanota nabonye bagenda arabaduza mu mahiganwa uko bagenda baratera imbere novuga rero ko Burundi hagaze neza mu rwaruka rwacu haba mu bahungu no mu bigeme ndetse mu karere numvaga ko turi abambere muri urwo rukino
nivyo cyane ni ibintu bihambaye kandi nkuko twabibukije abatwumva Sada cyane cyane twaragerageje kuvugana nawe ejo aho nkuko bivuze yaragishika avuye muri Afrika agishitse muri Mexico yaraye mu rugendo rurerure cyane yari yipfuje kubana natwe mu kiganiro ariko ntivyakunze kumbure turaza kubandanya tugerageza muri isaha turi mu kiganiro muri isanga twumve yuko bimushobokera ariko yari yipfuje kuganira natwe kino ni kiganiro rero giha ijambo abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyene tugurura imirongo ya telefone tubaha ijambo duhereye kuwitwa Innocent amahoro neza Innocent
Ego nda honda shimi imana nishimi kuba mumpaye akanya ku ijwi rya Amerika. Noneho ndashaka kumubaza ese abo bigeme bo bakina uwo mukino bo bafite iterambere, kuko hari igihe usanga umwigeme ashobora gukina cyangwa se undi mukinnyi wese agakinaho kugira ngo yiteze imbere, ahubwo cyatsinda kuyemo kikaribwa n'abandi, kuko turabimenyereye hano mu Rwanda. Hari igihe umukinnyi ashobora gukina ugasanga wenda ibyo yakuyemo biriwe ni wenda na federasiyo imukuriye.
Ikibazo abajije ndakwishura nisunze urukino rwa tenisi mu zindi nkino cyane ayandi mafederasiyo sinzi ingene bigenda, mugabo nko mu Burundi cyane no hano muri Sweden aho mbaye, iyo umukinnyi atsinze amahiganwa ubushimwe cyangwa amafaranga atsindiye abayiwe, simbona aho federasiyo yomuca ngo iyamutware cyane ngo imurenganye, kuko bayashyira kuri konti y'umukinnyi ntabwo bayaha federasiyo ngo federasiyo abarizo yamuha. Ikindi nacyo ni uko muri izi nkino za tenisi umukinnyi arakenera kuguma afata ingendo, arakenera kuriha aho azoba mu gihe azoba ariko arimenyereza yongera yitegurira andi mahiganwa akurikira, arakenera utuntu twinshi bisigura yuko atokwama ariko arasaba federasiyo cyangwa undi muntu ngo ndungikire amafaranga ngo nkemere kugura ibintu nkeneye kubwiriza. Ngombye gusigura ko numva kumenga iwacu Burundi ibyo ntibibaho, ntibishoboka ko federasiyo canke uwundi muvare wese yorenganye umukinnyi ku byo baba yatsindiye.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika, dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanya turaba dusezeranyeho, ariko mpanze mbibutse amwe mu makuru avugwa hirya no hino twabagejejeho. Twabwiye ko urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga muri Mozambique rwanze ibisabwa n'ishyaka rya Renamo ritavuga rumwe n'ubutegetsi, risaba ko ibyavuye mu matora aheruka muri icyo gihugu byateshwa agaciro. Twanabwiye kandi ko muri Pakistan habaye igikorwa, Pakistan yabaye iya mbere ku isi itangije urukingo rw'indwara ya typhoid ku bana mu rwego rwo kwirinda iyo ndwara imaze kuba igikatu muri icyo gihugu. Mu mwaka 2016 Pakistan yazahajwe cyane na typhoid, ubu kaba imaze gufata abantu bagera ku 10,000 mu ntara ya Sindh iri mu majyepfo y'icyo gihugu. Igeragezwa rero ry'urwo rukingo ku bana rikaba ryatewe n'uko impfu 70% ziterwa na typhoid zifata abana bari munsi y'imyaka 15, bityo leta n'imiryango yita ku buzima bigashaka gufata ingamba zikaze zo kurengera ubuzima bw'abana muri icyo gihugu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Marie Yovanovitch wahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine arimo gutanga ubuhamya mu ruhame mu Nteko Ishinga Amategeko ya Amerika uyu munsi kwa gatanu. Ni mu iperereza rikomeje kuri Perezida Donald Trump. Ni ubuhamya buje bukurikira bwa William Taylor, ambasaderi w'agateganyo wa Ukraine, na George Kent, umukozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ukora mu gice kirebwa na Ukraine. Bombi batanze ubuhamya rero bwabo ku wa gatatu, ariko uko ari batatu bari baratanze ubuhamya mu muhezo, bavuga ko kuba Perezida Donald Trump yarokeje Ukraine igitutu, bavuga ko kuba rero yarayokeje igitutu ngo ikore iperereza kuri Joe Biden wahoze ari vice perezida wa Amerika. Abademokrate baravuga ko gutangira ubwo buhamya mu ruhame biri buze gutuma rubanda rwumva ibivugwa n'abatangabuhamya, rukemeza niba bifite ireme, naho abarepublikani bo baraza gukora uko bashoboye kubukerensa kureba niba bwacibwa intege. Turabashimiye mwese mwakomeje kudutega amatwi, tubararikire gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Nshimire bagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma na Fidel Niyongabo, amakuru ahagarariwe na Edi Rwema. Mukomeze kugira ibihe byiza.